tubashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM ijwi rya Amerika ni 104 n'ibice bitatu abari Uganda mu karere ka Kisoro no mu icungarero yaho mutwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ku isi hose tukaba live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse yacu ya Instagram YouTube Facebook na Twitter ni vewa radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga tuno musi kiremeshereje muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika mwagiteguriwe kandi mugiye kugishikirizwa na Jewe Diana nyine na hasi
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mjitagana cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
bamwe mu bagize impande zibiri z'umugambwe uprona warondeye ukwikukira ku Burundi akabaye nawe mugambwe urandye muri ico gihugu no kuvuga ko mu yatanguye kariwe ukihari ufite imyaka myinshi baheruka kwiyemeza gusubiza hamwe nyuma y'imyaka 12 badacanuwa kari bamwe ariko madasigana kugira nino saha baterekwa uwo mugambi wo gusubiza hamwe kw'abadasigana muri isanga ino musi turarabira hamwe uko ubwo bwiyunge buzokorwa ngaho mugambi ugeze uko ibibanza bizogaburwa hagati impande zitandukanye kigiye gukurikira ku ruhande rw'abadasigana bavuga ko atikoze umugambi wo kwiyunga na kazoza ka Iprona muri rusange abatumire bacu n'umukuru mugambwe Iprona Olivier Nkurunziza akenshi bavuga ko ishami gemewe na leta Olivier ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga
murakomeye n'umugambwe w'abadasigana wemewe n'amategeko mu Burundi nta wundi uriyo ndibaza reka atashamiri igenewe na leta ririmo
uwo mugiye gusangira ikiyago nyita siyansi bomana mudasigana ari ku ruhande rw'abatari mu mugambi wo kunga abadasigana batandukanye tasiyano sibomana ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga
ndabaramukije mugabo ndabahubuye hakiri kare umugambi sinigeze ndawanka sindawurwanya kandi no wa mbere nije nari nawurongoye naho wahuye n'abameranyi bakabonigira mu menshi
turaza kubigaruka
umugambi mugabo turaza kuvugana ingene umugambi wogende n'ahandi
uraza kutubwira igituma utawurimo nimba utawanka ariko reka mbanze akabazo ka mbere ndakabaze Olivier utugira mu mizi uwo mugambi wo kuyunga wa Iprona watanguye ryari intumbero nyamukuru wayo ni iyahe n'uwahe
umugambi w'abadasigana urazi hari umugambwe nk'uko mwabivuze umaze imyaka myinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi rero kugira imbaraga hagati mu badasigana ariko cyane cyane abadasigana barigeze gushaka gusubiza hamwe mu 2009 hanyuma inyuma y'amatora gato biragorana hanyuma harabaho umugwi witwa Kuradora ya Habilitation ubwo 2014 baragerageza nabo nyene biranga ushika rero naho haba umugwi w'abadasigana uja mu matora tari kumwe n'abandi ariko rero twaravuze duti ko bigenda kose umuntu wese aciyumva ko ari wagwa gasore nico buza ko mudasiganwe wese ubufisi shavu iki cyane kiriya yo gishira hijya yabura tugashira inyungu ejuru z'umugambwe na rero badasigana cyane cyane bari barongowe na ngayimpenda Evariste bavuga bati reka tuganire mu gihe twarimo kujya mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri naho nyine biratorana kandi na Tashyano yarimo kandi yari umuvugizi wiwe wabo ariko hanyuma rero no mu nyuma aho twagiye tugira ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ry'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe twarasubiriye turavugana duti abadasigana tuje nyabuna ikoraniro kaminuza abadasigana babyipfuza bose barimwo ariko naho nyene haraba intambamyi zitavuye ku mpande zose aho rero mugabo bari baramaze kugiranira ibibazo umugwi w'ico gihe wari urongowe na Professor Ngayimpenda bari baramaze kugiranira ibibazo na Tashyano nabo
kubera ko atari
ubuze yuko tuzoza turaganira umwe wese ku ruhande rwiwe
Olivier kubera ko Olivier
mu nkundire
tuze turahana ijambo kubera ko mubi atari ubwa mbere ubu twashaka kumenya ahanini kuri nonshuro intumbero nyamukuru yo kwiyunga kwanyu ni ya kuri nonshuro
ubwiyunga bw'abadasigana ubwa mbere nta yindi ntumbero ya mbere no gukomeza umugambwe w'abadasigana umugambwe y'abadasigana bavuze bati turipfuza yuko ijwi ryacu ryovugira mu mugambwe w'abadasigana naho hari ibibazo twagiraniye muri kase ubwa mbere no kugira ngo umugambwe ukomere abadasigana ijwi ryabo ribandanye rivugirwa riciye mu mugambwe w'abadasigana ivona rero hari haciye amezi hafi arenga 15 turiko turaganira ubu rero abo twaraganiriye twarumvikanye kandi twarashikirije abarundi n'amakungu ko by'ukuri umugwi wabo dusubije hamwe kandi tugiye gukora igikorwa tubisangiye mu nzego z'umugambwe zitandukanye turi kumwe dufatanya amaboko nibaza ko ari ikintu gihambaye kandi cyiza cyane hatawo kirwaye
hanyuma abadasigana bemeye ko bari muri uwo mugambwe wo gusubiza hamwe bangana gute ugereranije n'abandi nawe mwari mwaravanye harimwo abangana gute
abadasigana ni benshi cyane rwose babyemeye ni inzego zirimo mu ntara zitandukanye bari mu makomine atandukanye niyumvira yuko no kugira ngo igitigire kigari ariko abadasigana kiretse nyine umugwi wa Tashyano kumva rutarabyumva ariko na Tashyano si kutabyumva ntituraheza kuganira kuko nawe twaganiriye mu mice itandukanye
umugwiweweza
kuganira nibaza ko bose bazoba bashikiriye
urakoze Olivier kuri iyo nyishu uduhaye ce mpindukira kwa Tashyano Sibomana nyuma yuko impande zo kwiyunga zirimwo Professor Ngayimpenda asanzwe atwara uruhande rutahora rusa nk'uruvuga rumwe n'uruhande rwa Olivier bemeye kwiyunga mwaraso yitangaza muvuga ko mutarimwe muri uwo mugambi kweri kigatasiyana mutarimwe
icyambere no kubwira cyoco ucumvirize abatwumviriza bose bacumve ko tutanga umugambi wo gusubiza hamwe nari mwe yogigwa n'abandi atari twebwe kandi abo ntibabuze icyo ni cya mbere igituma twebwe twanditse kurya ni uko nk'uko Olivier yaje kubivuga twari turi imigwi ibiri muranyumva
turiko turakumva tureka kukuvugiramo kugira ngo tuvyumve neza nk'uko tumva ibyo uri kuravuga yego
ok icya mbere mwamenya ni uko mushinga nawe Professor Ngayimpenda nayi jenagatutwa na Claude niho navugamo n'abari ku isonga abandi ngira hari naho benshi ari abo barondeye bashasha mu nyuma zaho tuvaniye mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri bigenze gute twarahaririye ko twebwe tutari twaronse aho duca ngo twitonze turavuga tuti ibyo ari byo byose se para fendi monde si yuba ni tutereka tukore nkuko twabisezeranye n'abandi dukore kugira ngo habe ihinduka ryiza mu Burundi ku neza y'abadasigana n'abarundi bose tute naho tutari ku marisi y'abitoza nicyo tubuza gutanga apele yo gutora impinduka mu gihugu nicyo twahaririye ko babona yuko bukuka budasiba bateza kuronka aho bitoze niko guca bafata ingingo yuko baja gusaba amakarte muri ranak
aho turi muri aho turi muri ntuzenya
tasia
naho mudusubije muri 2022 ariko nshaka ko tuza kuri nonshuro ivya ranak na radese ni bya mbere tubanze tubireke tugaruke kuri nonshuro akanenge mwabonye mwo kugira ngo ntimuje muri uwo mugambi nakahe ahanini
The telephone number you wish
to forget no Mugambi to Tarikumi.
Eh.
Yakinu. Hm. 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 Hm.
Hm.
Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Kwebwe twayigumyemo tuyivugira atakarate b'umugambwe duhinduye n'ubu turasharuko kandi mujina nayo urizarabizi abahora abanyamabanga ba mbere twari kumwe n'abanga y'imbere tukiri kumwe nibaza ko abo bamuzaniye ari bake batari badashika babirishanye batatu
none ga ndabura
aho sindeba nje rero kuri uwo mugambwe urizera kubwiye ko nawe uhwanya nabo turi kumwe kandi ntibyigeze biba ya kana mukunomuro mbere n'icyenda n'ijana yenda urongoza icyo ni cyakabiri cyagatatu twebwe twarabonanye ishyo zibiri n'abadasigana barongowe n'ushobora nayo uri turavugana twese ko tubishaka kandi tubona ko bikenewe turahana isango yuko umugwi umwe n'uwundi bategura urwandiko kwerekana ingene byogenda turahura isangira kabiri kwego turaruzana dushitse ku mugumya wo batubwira ko bakeneye ubwo washo ngo munzi yagi wabo baje kugwika
mwari mwatubwiye ko mufise
tuyagaje natwe tuti turubaha muduhaye ubwo iwanyu kuko natwe dufite inzego zadutumye turaje kwiga ubwo iwanyu namwe mwe ubwo iwacu hanyuma tuzohure turabe ibyo duhurije ko aho ntitwabihuriza ko tuti ntacyo mukeneye ko tubivuga verbalema na byo turabishoboye kuko twebwe twari twagwibangikanije kandi turabizi no ku mutwe turavuga turumvikana ikintu ko aho inama y'abaserukira abandi mu ntara ku mpande zose twumvikanye ko yari kuba mu kwezi kw'icumi na rimwe k'umwaka uheze gushika n'uwo munsi iyo nama ntiraba kandi twebwe twama turindiriye yuko abaturya kara twe turi pre
nagira
tasiyana icyo nikiraba bisigura ko twebwe nitwaheza tukabonana tukumvikana ingene byogenda nta numwe adakeneye yuko umugambo yitona wokomera ibyo ari byo byijewe nabo
ndongo igituma
ibyo bikenewe twobishika
igituma rero mutari muri runo mugambi igituma mutari muri runo mugambi w'intro nuko hariho ivyo mugitegura muzokwicana hamwe na ba Olivier n'abandi batandukanye mugahurira ku mugumya mukabisangira
twebwe twarahejeje kubitegura sinakubwiye ko niyo nama yo mukwicenda twari twagiye dutwaye urwandiko mugana bo bakavuga ngo bo nibaduhugwe waba ari byo twari twumvikanye
none nyimba mwarahejeje kwitegura
inama yo mukwicumira rimwe nubu ntibari yayemera kuyiba
nimba mwarahejeje
twekosha tugenda ku mugumya gute
ariko ku mugumya ba profesa Ngayimpenda n'urundi ruhande rundi bagasutse n'abandi bose baragiye kuri nonshuro barayaga mwebwe mwabujijwe niki kubijanirana ibyo byose ngo mubiyagire hamwe
mufase ni umumenyesha makuru ngira ntiwumvirije neza
ntumvirije
yakubwiye ko twaganira mu mico itandukanye twebwe ntitwari kumwe n'abanga y'Impenda mu kuvugana nabo kuko kuva mu 2020 ibanga y'Impenda nitwaye tukiri kumwe
bari bobo bari bagiye
icyo gituma twebwe delegasiyo y'iwacu niy'abukuru niy'abashobora barongoye kumugumya twayigira tutari kumwe n'abanga y'Impenda ibyo byumve
hanyuma
rero yakubwiye ko twebwe tutaraheza igituma tutaraheza
nibaza ko akizi gusumba uko nabikubwira mugabo jewe nibaza bashaka ndakorohereza
yego
twebwe tuvuga tuti kuja kugiranira kugusubiza hamwe badasigana ni gikorwa cy'iteka mugabo tubasubiza hamwe kugira tudukore iki turaze ibyo umugambwe ipfunda bategereza guhagararira mu gihugu hari amasezerano yarusha mwibuke ko abo bantu bo kumugumya bagiye bakagira kampanye yo gutoza ibwirizwa shingiro ari byo ririkorera hamba akorwarusha tutari ibibazo by'impunzi zaba izo hagati mu gihugu ziri hanze biriko bikorwa ukudakorwa amasitere deplace zaritwaje ibintu biriya kugira bayafute kandi muzi ibibazo bikiba hanze ibibazo by'ubutungane ibibazo byo kurondera ukuri ubona ibyo severe riri kwirakora bagashaka bagomba gufuta ayo masite atana kimwe kirabazwa kuri iki ibyo byose tuti none iyo diskuru mugomba tuzoze kuvuga iyo muvuga canke tuzovuga iyo tuvuga tuti tubaze tubivugane ku neza y'umugambwe n'igihugu umugambwe y'iprontegeza kugira aho hagati kuri ibyo bibazo ahandi naho twoje hamwe tukaza kuvuga yangaje nk'iyo yo gushigikira ibintu biriya kubera umugambo uri ku butegetsi gusa atapozi ziboneka y'umugambo w'abadasigana ndaco byo wungura
murakoze tasiano muradutoma murakoze kudutomorera ihwa mwase guhonyora ko muvuga ko mwase guhonyora ko amasezerano yarusha impunzi kandi de place n'ibindi Olivier yari yagiye ariko arabaratubwiye muhinga bw'ivyuma ko agarutse ku murongo imbere ko tuca tukomeza ikiyago tubanze tuje ku matelefone gato twakira abakunzi b'ijuru rya Amerika hose ivyo babaza bitandukanye duhereye kuri butoyi butoyi ikaze ku ijuru rya Butoyi uratwumva? Butoyi uri kuratwumva? Butoyi aracari ku murongo wa telefone garoyi. Muhinga bw'ivyuma nti bariko baratomora ko bariko barabona ko Butoyi akiri mu murongo wa telefone ariko twasura tu murondere Olivier urakoze kugaruka ga telefone kari kaduciriyemwo ku ruhande rw'aba Tassia mu byo bipfuza ko ahanini byo banza gukemuka rimwe ngo nk'ivyarusha ingena amasezerano yarusha avuga ko yaho nyanzwe yosura kubahirizwa impunzi zitandukanye kandi muremeza ko namwebwe bitari kure ko mwo yagacanka iki ivyo bibazo murabona ari byo muzotorera inyishu kugira ngo naba Tassiano nabo baje kubasanga aho muri ko mugumyaga Olivier
na singorane ziwe kugatwe kiwe atari kibazo by'igihugu kuko ibibazo afise byo bari ngorane ziwe atari by'umugambwe kuko ibibazo by'umugambwe aho bihagaze hose kwama abantu turiko turabiganira icyambere naye na kimwe umugambwe w'abadasigana wigeze ushira isoni amasezerano y'iyarusha umugambwe w'abadasigana nta munsi n'umwe kuva wakabaho ibibazo biraba abarundi mu gihugu biraba umugwi w'abahunze mu gihugu hagati mu gihugu umugambwe w'abadasigana utigeze ugira icyo bivuga ko mu gihe cyose n'uno munsi habaye ikibazo umugambwe w'abadasigana wa muri kuraterera tuvuga duti nta muntu mu gihugu bohungura ku nguvu kiretse bivuye ku mutima wiwe kuko icyo yahunze yumva kitarahera nta muntu n'umwe ashobora kumutegura mutware ku nguvu umugambwe rero w'abadasigana ibibazo byo kuvuga ngo mvuge uku canke kuriya ni n'umurongo w'umugambwe w'abadasigana umugambwe w'abadasigana nureka guterera mu buzima bw'igihugu umugambwe w'abadasigana nureka guterera mu buzima bw'ukuntu umugambwe wonyine uri kurakora hagati y'abadasigana ni nacyo gituma abadasigana bose twicaye turavuga duti mbega umugambwe akaranga mutima kawo nakahe nikihe umugambwe wa Rudoviko Rwagasore agishinga umugambwe yipfuza ko abarundi dukora ibyo mutumaze kubiraba tugasanga na nakimwe dupfa mu by'umugambwe wa Rudoviko yadusigiye ariko na kadada k'abantu kwishira hejuru no bwibone ati byo nivyo twogwanya ni yagira usuzugura abandi ni yagire utagira imvugo y'urupfasoni n'ubuntu ariko ibibazo bihanze igihugu byo abadasigana ntidushobora kureka kugira ijambo tubivuze ko ibihanze igihugu mu gunwanisha abarundi ibyonye abadasigana twamye tubibona kumwe kandi tubyumva kumwe
reka tubaze reka tubaze Tasiano
uvuga ngo ku Kongo Tasiano atari wabivuze atari arayo umuvugizi wabyo ni mvugo isuzuga abandi kabakengera ibyo nibyo byonye n'ibikimugoye ariko nayo ibibazo by'igihugu byose imugambwe w'abadasigana urabiterera mu mvugo y'urupfasoni kandi
reka ducatu
ishika igihugu kikubambye
reka duce tu reka duce duramubaza mu kanya duto muri cyo bashaka kuvuga mu masezerano yarusha kandi ubwo tuvuga ngo Tasiano hari abandi bari kumwe bandi siwe wenyene amatelefone ndumva arimo umuyaga mwishi sinzi ko tuza kubandanya neza twumvikana kuko no muhinga bw'ivyuma ariko aravuga ko hagera igihe bakabatakaza Alex we turagufise uratwumva ga Alex dufise undi mukunzi w'ijugi y'America yitwa Alex ku murongo wa telefone Alex uratwumva
yego bukebuke
uherehe
cikagurite
uherehe
ta
uherehe hehe
Bujumbura
akabazo kawe kubatumire
allo
akabazo kawe canke intererano kubatumire twagutumiriye
ndabumva neza
akabazo kawe kubatumire twagutumiriye
akabazo kanje allo muranyumva neza
uko turakumva Alexi
okay akabazo kanje nagomba ko mumbarije uruhande rwa Olivier nagomba mumbarije yuko nimba koko bo baba batise le perspective d'avenir c'est ma perspective d'avenir yabo
bishowe kuvuga mu kirundi uvyibaritse bwira senze kuguhindurira ivyumviro
kumenya biyevariwe bakiyevariwe bakirimbura probabilite yo ubushobozi babona yuko bashobora gukora bagasubiza bagasubira gutsinda amatora nk'uko bahoza n'izina y'imifuza kuko nomenya canke etete nimba baba ariko bakora kugira ngo babandangize ariho gusa
urakoze ugira umunsi mwiza Alex Olivier umvise akabazo ka Alex ari Bujumbura
ena kumvise ariko ico twomenyesha nuko umugambwe w'adasigana no mugambwe bwa mbere nkuko ariko arabivuga no mugambwe utegerezwa gukora ubyo bwose ngo utsinde amatora ugaruke ku butegetsi naho tutogaruka ku butegetsi umugambwe w'adasigana ni ngombwa ngo mwiki gihugu igihugu wahaye intayi kwikukira igihugu wahaye idarapo igihugu wahaye imbibe ngo wamugiterera kugira ngo ubwa mbere kibemwo amahoro n'umutekano abarundi bakibemwo umwe wese yumva kari mu gihugu ciwe atawurenganywa mu butungane n'iterambere cy'igihugu abarundi atawo uvugwa ngo ubu ni arekuriwe kuba iki gihugu gusumba ubundi
hanyuma ngo ibyo muri ko murakora
iki gihugu ngo ubitere
ibyo muri ko murakora ngo mubikome bikoraho
rero twebwe icyo turi ko turakora ni ukwegeranya abadasigana ubwa mbere kugira ngo imyidogo ijwi ry'umugambwe w'abadasigana rije hamwe ibyo tutumva kumwe tubyumve kumwe hanyuma kugira ngo dushobore kuronka abashinga bateka benshi bashoboka dushobore kuronka amajwi ashoboka mu nama ya komine ariko kandi atamudasigana agenda ridoga ati jewe ndakumiriwe ico rero kirahambaye kwegeranya abantu n'ukwirengera no kugira ngo iki gihugu nitukibayemo kugusaba kugira tukibemo ariko tukibayemo bya tugiterere abarundi tukibemo twese cyane cyane twumve ko uwo munsi abarundi dutegerezwa ko aba barundi bafise icyo bafungura.
Murakoze cyane Olivier. Urakoze cyane. Olivier tuje kwa Tasiano ndanabasaba yuko tuzaturahana ijambo duhanahana kugira ngo ntihagire uza gufata umwanya mwinshi gusumba undi cyangwa ibyiyumviro tujanirana kuyundi. Tasiano Olivier Mukanya yaravuze yuko ivy'amasezerano yarusha mushira imbere muri uyo mugambi mwumva ko ubashekana kukwiyunga kwa iprona ikaba imwe ivy'amababa bigahava muri uwo mugambi wa Gwagasore atahura neza yuko ivyo vyarusha ari kibazo. Mwo dusigura neza ingene iprona itatere mu gufumbatira amasezerano yarusha.
Kibazo nyamukuru. Ubwa mbere bwobwo urumva abuze ko bobo bagiharanira amasezerano yarusha nibaza ko abarundi batwumviriza atari abana n'abadasigana nuko nyine. Be igihe baje kugirira Kamanye ego iri bwiriza nshingiro ryo mu 2018 narigeze kubaza umunsi umwe duhuriye ku kiganiro ku iradiyo ku isanganiro none mwari mwasomye birimwo canke mu bigira nkana
aho uri mu 2018
ndariko ndakubarira igituma ayo masezerano yarusha bavuga atacyo bariko barakora ngo bayahagararire kuko mu kuba baratoje ubwirizwa shingiro tubona simvuga ko ritari gutorwa kumbura ububasha ntibari babufise mugabe umugambwe uba mutuba munini urafata ingingo ugahagarara uti byari bimeze gutya rero tuko biba mugabo wowe wafashe intumbero icyo rero asubire kugira ande baratoje ubwirizwa shingiro rihamba akorudarusha icya kabiri aravuze ati ibibazo by'abadeplace ni munsi kuva bariko baravuga ngo maproje aja haja kugira bafute amasite simbigira ndumva position y'abadasigana arongoye bo ku mugumbi epurta jewe naho baba mu ijoro ama baduterefonye turandika amamesaje ivyo ni ibintu bidepiyara icya gatatu uyu mugwi severe uri kurakora ibintu bidakogwa ubesha ibinyoma bimwe biteye isoni no kumva natubwire aho bahagaze ivyo n'ibigo ndaca kure hari byinshi twebwe rero twavuze tuti com bahora bafise iyo disikuru imeze gutyo twebwe tukabona ko hari hakwiye kuba disikuru imeze gutyo dimwe umugambwe w'iprona ukavuga ijambo ritomoye ako abarundi n'amakongo bakumva bati iprona ihagaze aha dukeneye ko tubivugana imbere y'uko tuja hamwe kugira ngo ejo ntidusange twebwe twagiye kuvuga ijambo ritumvikana kandi twahora tuvuga iryumvikana
mbega none gatasiya
nicyo gituma yavuze naje nkavuga nti jewe ndi twende turahagarika mugabo mbona babikinya nibaze tuvugane ibyo bibazo nyine tuzohora tubivuga cete fasi atari uko bahora babivuga
none gatasiyano nimba atari banga ivyo mudondagura ko mwokwipfuza ko muri ipona mubanza kuyaga kugira ngo muje hamwe izo ngingo mukazitomora aho muzohagararana n'ico muzokora muramaze kubibwira bo kumugumya ko ari byo bipfuza hanyuma nimba mwarabibabwiye baravuga bati ni byo twokora kugira ngo dushobore kubandanya ivyo biganiro vyacu
beno nega mufaso ni menyesha makuru je ko nakubwiye ko twahanye twagize inama zibiri tugahana n'isango kuva muri mu kwezi kw'11 k'umwaka uheze ritarakurikizwa ubwo rwandiko twe turufise kuva mu kwezi kw'icyenda none habuze iki umva ikibazo wo kibaza twebwe cyangwa wo kibaza we
ndeka mbaze olivier
ari yatecho ubundi mu rubiki mu nama izakati kwa kane ni konji ashaka duhe programa twebwe turara tugaze turabizi.
Olivier ubwo rupapuro mwararubonye ivyo bipfuza ko muganira ko mwumva ari ikintu muzokwicara kumugumya mukavuga ati twobiganira ariko twese tukabumwe
na kindi cyutunze ni politike no kumviriza ibibazo bihanze abarundi ibibazo bihanze abadasigana ku mutima nayo Tasiano ivyo ariko aravuga subwa mbere je na madamu Vianita Tasiano ikibazo gifise urazi ko ikiganiro ku iradiyo ari umunota umwe cyangwa iminota itanu ntubushikirije icyumviro cyawe ahubwo ubushatse gusa kwerekana ko ofisi ibibazo bashikirije bitatoye inyisho abe namba tasiano nko kabivuze ndamaze kumwumviriza umwanya munini ingorana afise inuko wewe ntashaka gutekana wafata umwanya naramubwiye nti ibintu byose bifata umwanya nabo twaganiriye bifata umwanya nawe nyene tuzoganira ndabizi nzomwumvi tuzoganira gushika twumvise ibibazo byiwe kuko uruhande runini ndizera neza ko abasigaranye atari mfatiye ko badasigana twaganiriye
reka dusubire ku mirongo ya telefone twakire reka dusubire ku mirongo ya telefone twakire Habimana Habimana ikaze kujugira Amerika Habimana uratwumva? Habimana uri kuratwumva?
Ndabumva.
Ego ikaze kwijuru rya Amerika kandi uduze ijuru rya uherere he?
Rere mu burengera zo u Rwanda mu karere ka Ngororero.
Mhm. Akabazo kawe.
Agira mbazo mu gabo uri muri opposition ndi ese yasemo n'indi kwanga kwifatanya n'abandi kuko ishaka ryashyitsemo kare burya nta mbaraga rebari gifite.
Yabisigwe yaravuga yanse ko muvuga ko yanse ko ajabajamo mu rugo bari kumwe avuga ko ari byo bakiri ko bararaba ko boganira akandi kabazo kawe
kandi kabazo nibaje mpese abo bantu niba badashobora kumvisa ntacyo guverinoma y'u Burundi yabafasha
ngo nimba hagize iki
badashobora kumvikana kugira ngo bashyire hamwe nake guverinoma y'u Burundi yafasha kugira ngo babashe kwishyira hamwe bitoze babana mu buryo buzima
ubwira umunsi mwiza Habimana dufate na Gabriel Gabriel ikaze ku ijuru rya Amerika
ego murakoze ku ikaze ku ijuru rya Amerika
uherere ga Gabriel
mu ntara ya Bubanza
akabazo kawe turafise Olivier tukagira na Tassiano
bwa mbere nagomba kubanza guhengukira ubuyobozi bw'umugambwe badasigana ipfona nabo bashoboye kuganira ku bibazo by'umugambwe bakabihuriza ko ni intambwe nziza bateye ikintu nyinshi gisigaza kizagira igifasha mu mugambwe ndetse no mu gihugu akaba kandi rero nagomba kukabaza Tashinsi w'Imana turumva yuko avuga ko hafise ibitari bike badahuriza ko n'uburongozi bw'umugambwe ku munya ariko kandi tukumva yuko mu biganiro yameshe perezida yamavuga ko ari umudasigana nagomba ndamubaze ko abona ko ufite ibibazo ashikiriza bimworohera bikorera inyishu ari wenyine ari nyuma y'umugambwe cyangwa ko byoba byiza agiye hamwe n'abandi mu mugambwe kugira ngo
ee urakoze Gabriel ngahe ibubanza ugira umunsi mwiza ego Tassiano reka tuguhe umwanya w'ishure Habimana hamwe na Gabriel
bo uyo wa mbere sinumvise neza icyo yambajije
wa mbere ahanini yabajije ku byo mwari mwishuye kuko mwatubujije kuvuga ko mwase ko uwo mugambi mutansi umugambi ahubwo hariho ibyo mwinda gukura mu nzira hanyuma mugaba akabazo ka kabiri ngo leta y'u Burundi hari ico yokora kugira ngo mushobore gusubira hamwe
bo murakoze icyo cya mbere nakivuze nibaza yuko nkuko nabibabwiye urwandiko twere uriho ibyo dukeneye ko tuvugana biriho habuze abaparteneri urumva urya avuga ngo birafata umwanya turacarindirire abantu ntibasubire kwibaza aho tuba tudashaka uwo mugambi mugabo ntidushaka umugambi atacugana iki icya kabiri uti leta yofasha muri urwo rugamba leta ifata uwifasha iki hari naho yoyo bitayigwa nabi ko umugambo y'iprona udasubira kuzongerere kuko ntibibuze mu ruhara ibyadushikiye gushika uwo munsi mugabo twebwe abadasigana turongoye abandi tubishyizemo uruhara n'ubwenge dufishe nibaza ko leta ataco yokonona ibyo nibaza ko ari hamwe bamwe basigaye babyitwaza mbere ariko biva kuri bo ku nyungu nari nze kuvuga ngaha kuja Gabriel nacho nakubwiye mushinga nawe Gabriel
twebwe dushobora kuja mu ishamba utazi uhapfuca inkono utazi nakubwiye kandi niba abantu baburi umudasigana hari imvugo abo bantu batwara ku mugumya bamaze imyaka bavuga bakoresha ku bibazo bihanze badasigana n'igihugu ninge n'umugambi utongo urongowe mbere tutibagiye n'amatungo yawe none ibyo wewe ugendemwo uburongozi bugumuko intumbe iguma ariyo hanyuma ngo ugiye gufasha iki twebwe badasigana turongowe rero batubwiye bati nimubanze mugende muvugane kuri vision ku ntumbero tuzo ibyo bibazo byose tuzohuriza ko niho tuzoba tugiye tubona inzira tugiye gufata kandi tugiye tugononokewe tubona ko tugiye gusangira urugamba n'abo dusangiye ijambo mu majambo make naho novuga nta na rimwe bizoshoboka uri hanze y'umugambi mugabo ubu ndashobora gukorana n'abandi bataba muri pro n'ababa hanze babahe tugashika ku nyishu z'ibibazo usumba uko twoja hamwe n'abantu batagomba ko tubivuga uko byategerezwa kuvuga
mbega tasiano abo abadasigana muri kumwe mumva kumwe ibintu uko mwabidusiguriye ibyo murindiriye bangana gute
ndakubwire mufasha atari abaguhenda ntaho kubwira ngo liste y'abadasigana se nawe n'abari ku butegetsi atari ugutirisha ntibaba bafite liste yabo batwara icyo ni kimwe mugabo ibi ndabivuga baba baheruka kugenda yaba n'umushinga nayo urije abyumva uko wowe ndabikubwiye nta referanse nta ropere wogira ngo umenye ko ndakubwize kuri cyane ndaguhenda nafate abati bari mu nzego zo mu 2009 barongoye umugambi mu ntara gushika n'uwo munsi kandi arabazi no mu 2021 aho twagomba kubigira bishyira mu makomine bikicwa n'abandi yanabivuze yarababonye abo mu makomine ntibari bwabarongera ububasha bwo kubaronga arabazi ibyo byose barya bagiye nabo bahuriye n'abo dufite nibaza kwica atariko ibibazo abadasigana batwumva baba bo kumugumya baba b'iwacu nibaza ko babizi nka mwaramutse
hanyuma nsubire ku ruhande rwa Olivier abasanga canke abavuga ko ari imikenyero iprona iba yemewe n'amategeko ifata yo hageze ko amatora abe kugira ngo habe ibibanza barondera hirya n'ino ivyo bibanza babironka habe ikindi amatora aheze hagasura kwaduka injyane muri iprona mwubabwire iki
ubwoba bw'abantu bafatira ku biba byarabaye ariko abantu ntibokwama mu byabaye gusa nukuraba iyo tuja icyo twemeza neza ni uko abadasigana bafite umutima wo gusubira gukomeza umugambi wabo natasiyano bumva avuga ibyo iby'ibitigiri avuga abamwumva bo mu Burundi arabizi sinoza kumucira urubanza ariko kubera ko nawe nifuza ko tuzoganira sindamumenera agatabi ndamwemereye ko ibindi nzo bivuga hanyuma sinoza kumumaramariza ku iradiyo ariko icyo nemera neza ni uko naho yoba umudasigana umwe nta n'umwe tuzosiga inyuma hanyuma ibyo byumva iby'inzego z'igihugu ko dutaha kuja mu nzego z'igihugu ivyo ni ibintu duhabwa n'amategeko canke n'ibiba vyateye mu matora umugambwe w'abadasigana rero ni umugambwe utegerezwa guterera mu nzego z'igihugu ubwa mbere na mbere bivuye ku ijwi tuba twaronse uno munsi ubwa mbere imbere y'uko turondera inzego bojaho icya mbere ni uko umugambwe w'abadasigana ukomera injyane ntituvuze ngo tujye kuzihagarika burundu kuko ntituri abamarayika ariko igihambaye gusa nohanura asiano nuko iyo uri kuraganira n'abantu kizira kubesha cyane iyo ubeshe cyane bica bikunanira ariko muganira n'umuntu ibyo bintu byose yavuze bya severe umugambi w'abadasigana nibo bizira muri iki gihe niwo uvuga aho wa mbere kuyandura k'umugambo kamuse n'umuntu uravuga urumva yuko ubugize nabi cyane
amatelefone njumva atariko arumvikana neza reka muhinga bw'ivyuma bebe baraturabira uko biriko biragenda kuri amatelefone ariko tunafata Norbert ikaze ku ijwi ry'Amerika
muraho neza
turaho turashima uherereye hegano rube
Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo.
Akabazo kawe.
Mbere na mbere kamanzu ndashimire.
Turakumva.
Reka mbashimire ku kiganiro cyiza mwa mwateguye. Kandi nshimire n'insanganyamatsiko mwatuzaniye abatumire. Ariko njye nifuzaga kubashimira, ndumva nta kibazo ngeze nari mfite cyane.
Ikibazo kikaba?
Nari kubabwira nti reka mbashimire ku insanganyamatsiko mwateguye.
Urakoze kugira umunsi mwiza.
Murakoze.
Ego Olivier, hariho uwitwa Patrick Ndayisenga yanditse abaza ati abavuga ko hari kumuravuze yuko ngo mwiyunze ariko ngo ivyo ntaco vyofasha cyane tutamenye ivyimbitse ku cari carabatandukanije ngo none ndabaza icabatanya caraheze mu mwishure Patrick.
Icatanya aho n'umugwi wa badashigana cyane cyane bagizwe na Professor Ngayimpaye n'abandi badashigana benshi twaraganiriye kandi twarumvikanye, n'ubu turiko turabwira badashigana mu makomine mu ntara babandanye uwo mugambi bawushira mu ngiro, kuko buryo umugambi wo gusubiza hamwe si ikintu kiba rimwe umunsi umwe, ni umwanya ku mwanya, kandi nizera yuko ari umugambi mwiza cyane uzokomeza umugambwe, kandi ndizera ko mu minsi izaza tuzogaruka ku radio natasiano umubabaro wiwe waraheze.
Ariko nk'umuntu
ikindi nomenyesha nuko Tasiano ntiyobuza umugwi wa Ngayimpenda ko bafite hamwe n'abandi badasigana mu gukomeza umugambwe, mu gufata ingingo zo gukorera mu nzego zitandukanye z'umugambwe, kuko arazi yuko igihe cyose twatanguye we bari baracanyemo. Rero ibyo bacaniye ko nabo bakakigirana ingorane nibyo tuma badasigana tutabandanya twumviriza abandi ngo nuko Tasiano ngo bagifitane ingorane na Ngayimpenda.
Twakire Luke ku yindi murongo wa telefone. Luke kaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, murambwira mutumire.
Uherere Galic.
Mugambia.
Akabazo kawe.
Akabazo sise na sasa kwazi mutumire. Ubambwira ko na washikanye uburundi sinaye kwikukira. Warabonye akenshi umugwi sezeyere ibyo wagiye urashikiriza ku bantu bagerageje bavuze yuko habayeho nyabwoko mu Burundi 72 mbese nko mu mugambo ipona wobo wabavyakiriye gute. Kandi kabazo bagera kabiri twari twabonye umugambo ipona hari habayemwo imice ibiri mbese hari habaye ikivuga ngo umugambo ipona ushobore kubamo imice ibiri ariwe Uburundi bwose, iyi ni imigambo iri mu Burundi yari gufatira ko akarundo nk'uko yari yashikanye Uburundi kumeye kwikukira. Koba hari habaye birya byamugwa Gasore yari yavuga ati imihimbiri y'abambuzi, ese mu mugambo y'ikorona hari hazo gupfamo imihimbiri nk'uko Gasore yari ivuze, hari habaye iki? Murakoze.
Tasiano, reka ndabareke mu ishuri bwa mbere aka kabazo ka Luke ari muri Zambia.
Oui.
Tasiano, muratwumva?
Ndabumva nabi ko hariho urwamo abo twari kumwe mu nama bari mu bintu, none aho nacometse telefoni ngo ndibine nsubiriramo akabazo kiwe.
Yabagize ngo muri mu mugambwe ipona baravuze yuko ivya severe ahanini mugambwe umugwi severe ubwicanyi bwo muri 72 bwahitanye ahanini abahutu, ngo muri ipona mwavyakiriye gute? Hanyuma aragarutse kuma jambo ya Rwagasore yavuze abatigenza neza ko kugira mucanemwo ipona ize kwitandukanya byo byaravuye ahanini kuri izo ngeso Rwagasore yari agarutse ko mu ijambo ryiwe hari abo yita amajambo atandukanye yavuze.
Murakoze. Icyambere no era ko mumbarariye mushinga nawe Olivier yavuze ngo ndabesha, nibaza ko kubesha ku radio biroroshe kubesha ubya kuko abatwumviriza bo bimenya naje singeneye kwimara amata kwirani cya kabiri agatabi wabumbikiye. Urakoze. Ndiyo byo singirango ntigatumba ko nokubikira kandi sinaje kugasesa nibaza ko mugani wawe tugifite umwanya wo kuvugana hari byinshi byo kuvugana keneye kuvugira ku radio mugabo tubonanye tuzobivugana nico kiza cina kuri ico kibazo cyo umuntu naco kibazo cha severe twebwe muri corona de l'opposition turi clair na yishari ariko akora ibidahuye n'iz'amasezerano y'Arusha yahaye severe ariko aracurika akahise ku Burundi ariko aracanishamo abarundi mu kuvuga ibinyoma ikagira ikintu aho niho duhagaze twebwe n'iturya umunwa ku bikorwa mu gusebera uri kurakora n'abasenyeri baheruka kubigaragaza ubu nagiye numva ejo ngo hirya ejo ngo yagiriye conference Gitega agaruka ibirindwi na kabiri ngo twasanze byatumwe n'abareveri ngo bihamaze abatutsi ngo hanyuma regime y'abatutsi bihora muribuka ibyo aheruka kuvuga niko biraza
hanyuma ngo
abantu ntibatekerwe n'ubwoba ntibubahuke bavuga ukuri ukuri kuzotegeza gutsinda twebwe muri planete y'okondisiyo naho tuhagaze
hanyuma rero
tuvuga tuti gusubiza hamwe ni byiza cyane kandi byokomeza umugambi n'igihugu turatorera kuyoboka mugabo tubanje kuvugana tusubiza hamwe kugira dukore gute n'icyo kibazo
hanyuma kuri naho kuri iki kibazo cyo kumenya nimba amatati ya ipona adahagaze ngo mu byo gwa gasore yavuze majambo yiwe ko hazobaho abambuzi ari byo kurwanya basumirinda nabuyise abahimbira ico gihe navyo mu bivuga kwike
nivyo
subiye mu majambo ya gwa gasore
ne nkuko nabihereye ko haja akicuru go karuvye nde turazi ko umugambo uri ku butegetsi ufite mu ruhara turazi byemezo kuba mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri dutsinda urubanza hanyuma bakotoriza kongre ilegal n'umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu yavuze ko atemereye kongre Gitega ivyo nivyo vyavyaye ivyo gushika uwu munsi ivyo bahorije aheruka kwitozamwo n'ubu biva kuri urwo rubanza rutigeze kwikizwa
ariko
ko atari vyo kubesha n'ibintu tuzire mugabo yaba twebwe nyine abadasigana bamwe bamwe birengeranye bakarikira ubwabo gusa tuba dushobora kudejuwa uwo muntu ava haza agomba kuducanishamo mugabo ntibikunda kuko usanga bamwe bamwe baharura inyungu zabo gutsumba iby'abadasigana n'igihugu
reka twakire Antoine ku yindi murongo wa telefone Antoine ikaze ku ijwi rya Amerika
amahoro
uherehe ga Antoine
Gente ngo tugusika.
Akajwi kawe ndumva wagahinduye. Akajwi kawe ndumva umenga yahinduye ariko akabazo kawe canke intererano.
Akabazo kanje. Mu tanga aje tikana ikrona. Kubera ko iyo nkwe mwende mikambe tete keto tito. Icha kabiri. Ni barabe nyine ngo kwa nyo aje tikana ikrona nyine. Ukore neza nkuko kwa gasore yakora usubire kurubuka nyine uje hamwe n'indi migambi ama bafatanye ama namba bitoza bitose kuko ikigo cy'u Burundi ni cya twese
urakoze Antoine ugira umunsi mwiza
reka
reka twakire na Egide ku yindi murongo wa telefone Egide kaze ku jugi Amerika
amahoro meza bamenyesha makuru
uherere hega Ege
Kanya ni Nairobi muri Kenya.
Akabazo kawe kwa Tasiana aracari mu ruhande rwa Iprona rukiriko rurisunganya kugira ngo baze bavugane ibitandukanye mbere yo kwiyunga hamwe na Olivier wewe asanzura mutswa Iprona yemewe n'amategeko. Akabazo kawe.
Akabazo kawe ndagahereza kuri Olivier ari mu nzego za leta. Ikibazo cya mbere nyamaze kwanza abantu munda mukirije hamwe Tasiana.
Arakumva uduge ku ijambo nyarutsa kugira ngo tucunguze umwanya umwete
yego nagamba Olivier arazi aho muganga adasigana iprona wari uri nicyo waharanira akacabona impande zibiri ndavuga uruhande asanzwe arimwo n'undi ruhande rwa Tasia kuko ntabona ko uruhande arimwo warondeye inyungu zago igenda bisunga umugambo uri ku butegetsi ibyo natwe abanywanyi ba iprona ko giye kuva kuri so kuri papa bose na iprona ukona yuko atanyu zacu ariko bararondera ko nikimenya amenya bwe kuraba guhera 2015 arwaruka rwari muri uwo mugambwe rwatwatuzwe rwafashwe na rwahumye ariko uwo mugambwe ntacyo na ntubwe duruvuga ko ahubwo arushishiye ubutegetsi amakabazo nako kakabitse nako bajya Tasiana muna katasha nchi kuri uraje urafiti chizere yuko umugambwe iprona ito si dijunja wado ifisi kumba buzu kuru na buzu kuza waso kuru baka kumakugira gijia kwa kasoto kukwada buga alingi kumbi na sanga zifu na kusoro umugambwe iprona kwa jeli mwenye mgaano kumbi na gisoji kundi wakari kwa atiki shariko tekeo te kutura iprona kukwe kulishimishi aliko matua demele zenta wala wanyi semele ya waki imbe ukwa wana waje basi lukira umugambwe cyukuri nta nyungu nini tugakora kwari kwaronda ahubwo barondira ibanza muri leta rero ndavuga nti uko agasore yayivuze nibarondira inyungu zagira ngo baruhe ibanza muri leta ngo baronke igiti ahubwo nabandira umugambwe ushobora guhangana n'ubutegetsi ubone wa mugambwe aba aroze ruhuka abwe wabamanitse b'Imana bagiye mu namashinga mateka baharira bakagira ijunya n'ijambo atagutamika ijambo adizivuga ama murakoze cyane
urakoze Egide ngaho muri Nairobi muri Kenya
yego murakoze
neza yego ndahera kuri Olivier akabazo ka Egide urumva ko na wari umugumya banga ngo kuva no kuba sekuru biwe akabazo kiwe mwakumvise Olivier ari umudasigana ndamwise umugumya mwanga bwa n'umudasigana
urumba amazuba n'ibindi atari hafi ngo amenye ibibazo kuno mugambwe witunganije mu gihugu ubwa katatu nomenye ubwa kabiri nomenyesha yuko umugambwe wadasigana si umuntu nta mugambwe waroyize rubuka nta mugambwe wahurivye nkuru nziza uriho n'umugambwe wagwagasore rero umugambwe wagwagasore urafise intumbero y'ubuzima bw'igihugu utegerezwa guterera nivyo umugambwe urafise ubuzima nk'umuntu hari gihe bigorana abantu babo bagacanamwo hari gihe
yabajije Olivier kugira ngo twishure twihuse yabajije hanini ati uruhande rwanyu ntubona ko hari gihe gwa ari ko rwikwegera ko mu nyungu zitandukanye zudaharanira iragirya rwagasore
jewe nta ruhande mfise jewe nta ruhande kandi ni mvugo mbi ituma
ifo na muramutswa reka tuvima
numugambwe w'abadasigana wama uri mu iki gihugu nta migambwe itaniriho y'abadasigana
natase navuga ko ari mu
yabaye numudasigana uca kuriya abasisi ibibazo cyangwa imigwi y'abadasigana iba yagize ibibazo jewe rero nk'umugambwe w'abadasigana ico turiko turaterera no munsi ubwa mbere twebwe inyungu dufise niza abadasigana niza igihugu cy'u Burundi na nyungu zanje zoje imbere gusindiza umugambwe w'abadasigana umugambwe ugizwe n'aba badasigana bato bato bari mu makomine bakeneye amahoro bakeneye ubutungane bakeneye ko igihugu gitera imbere bakava mu bukene bakeneye ko ubushomeri n'ibindi bivamo nibyo ibyo bibazo biduhanze bikomeye
reka tuje
kandi tubyigira twicara mu mugambwe mu nzego z'umugambwe utandukanye tukiga ubuhinga
murakoze cyane
utegerezwa guterera mu gihugu bikahava byabaye ngombwa tukajya ku bitegetsi kugira ngo ibyo bibazo tubitore
murakoze cyane urakoze cyane
umugambwe w'abadasigana twamenyesha ko atanyungu nimwe cyangwa iya irengeye iyo umurundi cyane umudasigana umuntu yoba ariko ararongora umugambwe ashaka inyungu ziwe
urakoze cyane urakoze Olivier cenza kwa Tassiano wumvise akabazo ka Egide nawe avuga ko ari umudasigana kuva ku gisekuruza ciwe yabajije ngo ishizere cyuko muzohava mwiyunga icizere cyuko iprona izoba iprona rwagasore yashinze yari yarashatse kingana gute ku ruhande rwanyu icizere icizere cyuko ngo iprona izoba nkuko rwagasore yari yarayishatse kingana gute icizere cyuko umunsi uri izina abadasigana bazoba bari hamwe bavuga rumwe bahagaze hamwe ngo bagasubira kuba bafise ijambo niko yabivuze nk'abakera ngo kingana gute
ubwa mbere ho igihe cy'umugana atarumuganije dodo rwagasore yashinga iprona cyo cyumwe hahindutse byinshi mbere bibi inyigisho z'amacakubiri zaratsimbataye imigambwe irabaho ku moko amatora arabaho ku moko ibyo byose n'ibintu igihugu caciyemo kikirimwo kitazovamwo icyo canke hirya y'ejo mugabo jewe sinihebuye n'umugambwe ipona rero nuko mugayisho no mumenyesha nuko mu migambwe yaraniye kwikukira mu bihugu byo muri Afrika isigaye igihagaze naho ingorane zuzuye ipona iri muri mike isigura ko rero iyaba indongozi zawo nshinjira ko ngire ko mvuze nico mushingana yawo rizavuze ngo nta nyungu barondera inyungu za bamwe bamwe nizo zica umugambi badasigara icyo nico kinyegeze nta detaye tuvuganira aha munsi twatuye kugira akanama tuzobigarukako mugabe icyo kirimo isigura ko rero twirengeye tukaraba kure ikimbe umugambi w'ipona wategereza guhagararira inyungu izihe wowe zihagararira gute uko urundi bumeze ubu iprona naho itoronsa amajwi yanotse kuri rwagasozi ibyo aribyo byose yogira tuga uguheraheza ndamumenyeshe yuko ubu nta mugambwe wovuga ngo uri kura urashitse abarundi ndabivuge ndabisubiye yaba ari uko ntibabibe matoro sigura ko rero iprona yisuganije neza ntaco yibuza kwisubira kuca imbere ku kibuga kuvuga kwa politiki mu gihugu yacari kure mu gihe tutarabona icyo tugomba gushikako
ego twakire Aimable
ukeneye ko umushinga nayo urivye n'abarongoye kandi ndamusabe ntaze ravuga ngo tasiyane arazi neza ko ndongoye abadasigara abavuze bati migwi ntabihakane ntahari witwa ngo arongoye uwemewe n'ubutegetsi imvo zirazi mugabo n'abatemewe n'ubutegetsi sono so pamwe abadasigana
reka dufate Aimable
nawe yarabigaragaje nibaza yuko ikenewe ahubwo ko twikebuka tuti mbega abo bose twita tutagomba kuvuga amazina neza twoja hamwe tukavuga teori ya nasi umugambwe niyi wibaza ko amajwi mwaronza atogwizwa n'inshuro cumi cyangwa
twakire Aimable ku wundi murongo wa telefone Aimable ikaze ku ijwi rya Amerika kandi akabazo kawe karaza kwihuta
sabwe
nti Aimable uratwumva
ndabumva nubwo ntagenda bumviriza cyane ntagenda bira sinabyumva neza amajwi yose mugomba ndabumva
akabazo kawe wihuta
ego bwa mbere wumva ndikora mutabo watumire
nyarutsa ufise amasogonda make yo kubaza
ego sini kibaza ahubwo ni intererano cyane cyane bwa mbere ho nagira shime cyane icyo cyiyumviro cyo kwiyunga hagati y'umugambi w'abadasigana ipona kuko igihe ni cyiyumviro cyiza kandi twe twaragishimye cyane ahubwo tukaboneraho n'indi migambwe nyene yabayemo amashami ko nayo nyene wafatira akarorero keza kuri ipona
ugira umunsi mwiza Aimable ugire umusirizi ego Aimable urakoze kuvyumviro vyawe reka rero dusozere umwese ndamuhama sogonda makenya kugira ngo adusezere reka duhere kuri Olivier Nkurunziza umuri ipona yemewe n'amategeko Olivier aka jambo kawe kanyuma tunagushimira ko itavye utumire bw'ijwi rya Amerika
yimvira abantu bose baterereye hanyuma tashano turi kumwe ngaha mu gihugu tuzoguma tubona tuzoguma tuganira nizera ko nta kibazo na kimwe umuntu afise kidatora inyishu igihe umuntu wese afise umutima wo kubaka no gukomeza umugambi ibyo nta munsi n'umwe bitazotera inyishu
urakoze cyane Tashano Sibomana namwe twibutsa ko muri ipona itabwa rumwe n'ubutegetsi akajambo kanyu kanyuma tunabashimira ko mwitavye ubutumire bw'ijwi rya Amerika Tashano muratwumva
nakinye nuko avuga kandi nkuko na Jean Demerge ko tukibandanye ibiganiro uko twebwe ntitwigeze twanga umugambi wo gusubiza hamwe dukeneye ko dusubiza hamwe tuzi icyo tugiye gukora kugira umugambi ukomere kandi hazaba ari ku neza y'abadasigana n'igihugu nta bindi byinshi nokongera ko ibaza ko byinshi ari biri imbere tuzovugana n'abashinga nayo yo kumuhumye barongoye abandi hariya
murakoze cyane mwese ko mwitabye ubutumire bwacu Tashano Sibomana na Olivier Nkurunziza kino kiganiro cyari cagarutse ku kwiyunga kwa ipona dushimire abatandukanye bagize ico baterera abanyagihugu bari barungitse amanimero yabo ya telefone kugira ngo dushobore kubahamagara muri twihanganira mu Burundi imirongo ntiyari kwiracamo uko twari tuvyipfuza hari amajambo yagera acikagurika amwamwe ku kibazo c'ubuhinga bw'ivyuma muradutunga mutuburanye kuri mikro yaridiane na hazwe akoze Aloise Bigirimana igeranije amajwi yacu na ingenieur Cornelius bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma twemi ku izina rya bagenzi bacu tubipfurije kubandanya muranigwa mu vyo murimo byose mandenye kuryoherwa n'ijuri rya Amerika mu ndimi zitandukanye.